turabuze abahinga baba informatise b'inzobere bashobora kudufasha noneho igihugu ngize kirahombera
uravye imyaka kimaze cikukiye nico bandanya gihereza ivyerekeye ingena amahera ya leta tunganywa ukabihereza abanyamahanga
abo ni bamwe mu bagize inama nshinga amateka y'u Burundi aho bari bamaze gushikirizwa icegeranyo cakozwe n'abashinga amateka bagize umugwi wa maho ujejwe iby'ubutunzi kubijanye n'uko ibikorwa byo guhemba abakozi ba leta n'ibindi bikorwa mu bushikiranganje bujejwe abakozi n'akazi bitunganywa hagushika bishikiriye abo bitunganirizwa aribo bakozi nkuko biboneka muri ico cegeranyo nuko kuva mu mwaka w'2010 gushika uyu munsi nukuvuga imyaka 14 iraheze ibikorwa byo gutunganya imishahara y'abakozi ba leta mu Burundi bikorwa n'abanyamahanga bakanabihemberwa amafaranga menshi cyane nkuko byashikirijwe nabo bashinga amateka impungenge rero zabaye nyinshi mu bagize inama nshinga amateka aho bavuga ko ubwigenge bw'igihugu bwahonyanzwe cyane kuko abanyamahanga batari bakwiye kumenya uko abakozi ba leta mu Burundi bahembwa ndetse akabari nabo babitunganya ubwo umushikiranganje Veniste Muyabaga atwara ubwo bushikiranganje yari yahamagawe kuri uyu wa mbere mu nama nshinga amateka ngo yishure kuri ico kibazo ndetse n'ibindi bihanze abakozi b'ubwo bushikiranganje abagize inama nshinga amateka bamubajije kibura ngo Burundi bwitunganyirize ibijanye no guhemba abakozi bidaciye ahandi
turabona yuko hari abahinga babikoresha bari mu gihugu ca Tunisia mu gihugu c'u Burundi uko tuzi kingana twe turabuze abahinga baba informatise b'inzobere bashobora kudufasha
abo bashinga amateka banavuga ko ubwigenge bw'igihugu bwahonyanzwe kubijanye n'ingene guhemba abakozi bitunganywa bigakugwa n'abanyamahanga
cewe ndavyita ubwigenge bw'igihugu bwahonyanzwe ndi imyaka myinshi kuko ndabona yuko ari ibintu bihera nko muri imyaka 2010 ibijewe mbere nkabibonamwo ko umengo hariho abakozi bamwe bamwe bo muri ibi bisata baba babifisemo inyungu
ikindi bavuga nuko batizeye neza iyo programme ikoreshwa mu guhemba abakozi bagendeye ku biharuro babona muri ico cegeranyo basaba ko byokurikiranwa vuba kuko harimo ubusuma ku gihugu
ibiharuro twabonye muri raporo birateye ubwoba isiguro batanze ngaha muri raporo irateye ubwoba ko bokubwira yuko uwo mukozi biyumviriye yuko yatanguye akazi mu mwaka wa 2023 iyo rejisere mwumva mwoyiha icizere kimeze gute idashobora kumenya yuko atamukoze ashobora gukora imyaka 180820
kuri ico kibazo icegera ca mbere c'urongoye inama nshinga amateka Sabine Ntakarutimana nawe avuga ko ubwigenge bw'igihugu bwahonyanzwe yaciye asaba umushikiranganji ajejwe abakozi gusigura kiriko kirakogwa kugira ngo imishahara y'abakozi ntisubire gutunganywa n'abanyamahanga
ca rejisere haruri imishahara irinda kuja guharurirwa mu kindi gihugu hari gutakaza ubwigenge iki rero bamukidusigurire neza mbere munatubwire nivyo muriko murakora kugira ubwo bwigenge bw'igihugu by'ukuri bugaruke ngaha mu gihugu
kuri ico kibazo umushikiranganje Veniste Muyabaga atwara ubushikiranganje bujejwe abakozi n'akazi yemeye ko habaye amakosa akomeye akaba yasiguye ko hari biriko birakogwa kugira ngo gutegura imishahara y'abakozi bive mu minwe y'abanyamahanga kuneza y'igihugu
turiko turagerageza kugira cyukuri abarundi kandi nkuko babivuje ati nta ba informatisi barundi urundi bufise turabafise kandi bacibwenge ubwo iyo mishahara igakoregwa igakurikiranwa kuva dukitangwe kuyikora gushika ishikire beneyo atamuntu numwe wahanze aceshe mu kuboko turafise proje yitwa PAFEN iri kudufasha
umushikiranganje Veniste Muyabaga avuga kandi ko mu masezerano yari yakozwe mu gushira mu minwe y'abanyamahanga ico gikorwa cyo gutunganya imishahara harimo kwigisha ubuhinga buzwi nka informatique mu rurimi rw'Igifaransa abarundi kugira ngo bazoce babyikorera mu yindi myaka ariko bikaba bitakozwe
ivyerekeye iyo rodisier ma konta yakozwe aba Tunisien aba informatique muri Tunisie ariko muri iyo soko nyene hari hategekanijwe yuko haca haba kwigisha abahinga b'abarundi harabaye ico no kwita makosa ubwo bumenyi ntibwaba bigitangwa
icegera ca mbere c'urongoye inama nshinga amateka Sabine Ntakarutimana yaciye asaba ashimitse uwo mushikiranganji gukurikiranira hafi itangwa ry'iryo soko ko hatoba harabayemo inyungu za bamwe bityo abazofatwa babihanigwe kuko habayeho gushira igihugu mu kaga yasabye kandi ko ubwo bwigenge bw'igihugu bwahonyanzwe bwogarukanwa mu gihe ca vuba iruhande y'ico kibazo co gutunganya ibijanye n'imishahara y'abakozi ba leta abashinga amateka bagarutse kandi cane no ku bibazo bijanye no gutunganya kugereranya abakozi ba leta bidakogwa neza ibibazo by'imishahara itangana aho usanga abafise amadiploma ari hasi bahembwa amafaranga menshi kurusha abafise izo hejuru abahembwa badakora abahembwa imishahara ibiri ni ukuvuga abahembwa kabiri mu kwezi kumwe bahembwa na leta imwe n'ibindi bitandukanye birimo kudakora neza muri ubwo bushikiranganje bujeje w'abakozi inama nshingamateka ikaba yasabye ubwo bushikiranganje gutorera inyishu ibibazo bihanze abanywanyi babwo canke bahindura abakozi bose babukoramwo kuko hari byinshi bidatunganye. Pierre Ndayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.